ejo kuwa gatanu i Nairobi muri Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano ayiha uburenganzira busesuye bwuzuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Mbere y'umuhango, umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, bari bamaze imyaka ine badahura amaso ku yandi kubera ukutumvikana hagati y'ibihugu byabo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye.
Abakuru b'ibihugu bane w'u Rwanda, wa Kenya, w'u Buganda n'uwa Kongo nibo bitabiriye ibirori byo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana n'abagenzi we. N'ibirori byabereye i Nairobi muri Kenya, tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukanabumenyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka, yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi kwa shikanye Kongo muri EAC.
Congratulations dear brother.
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kubumwe, bagenderanire bahanane bidandazwa bongere bafatanye mu iterambere. Tubaye umwe, nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike, kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobicika ko nitwabishiramwo ishaka. Kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Kongo. Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu cha Kongo, yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe. Ati banyakubahwa abakuru b'ihugu bigeze EAC, sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizo kwisononora kubera ubisoko ribaye rinini mu karere, ariko nibizokunda mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese, kuko tubaye umwe, twiteze kandi ko hazoshyirwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icyicaro muri Kongo, kuko zirahari ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracarimo agahaze. Imana iheze agira akarere kacu. Akamo k'amahoro mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, Perezida w'Uganda yakumvise n'ingoga. Yoweri Museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya EAC, kuko ari umuryango uguma waguka. Yavuze ko ataworyoherwa n'indyane kuko atawuzishikana, yongera ko kwabahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato. Ndetse imbere y'uko iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya itangura, Yoweri Museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbonankubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Yamara nta byinshi bashimye gutangaza ku mubonano n'ibiganiro bagiranye. Icyo bikoze, Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteze amatwi amuraba mu maso. Abo banyacubahiro babiri hari hahize imyaka ine batabonana, bitumwe n'icuka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo. Bagirizanya ko umwe abitsa abansi ba mugenzi we igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'ibihumbi 2019 i Rwanda muri Angola, imbere y'abakuru b'ibihugu nka Felix Antoine Tshisekedi, Jao Lourenco wa Angola. Abo bari nk'abahuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha Museveni na Kagame. Bimwe mu vyari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana, gukuraho no kwirukana abantu canke inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi, canke guha uburyo n'imfashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri. Ayo masezerano yabaye nk'akamizwe n'ingoma mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa Perezida Museveni, akaba n'umuhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane. Ingendo zibiri General Muhozi Kainerugaba yagize mu Rwanda akabonana n'uwo yita inarume Perezida Paul Kagame nizo zatumye imipaka yugurugwa hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Pierre Claver, Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.